Radio Ijwi ry'Amerika i Washington. Mu biganiro byo kuri iyi saha mu kirundi n'ikinyarwanda kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Alphonse Ndayikenguruki.
Nyakubahwa ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda, mwafashe umwe mu bayobozi b'igihugu bahagaritse genocide muri iki gihugu. Turagira ngo mumurekure kuva nk'ejo gihe mwamufashe, mumurekure.
Uwo ni umwe mu bagira imyiyerekano imbere ya ambasade y'Ubwongereza i Kigali mu Rwanda yiyamiriza ifatwa rya General Karenzi Karake mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye ni mu kanya. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye.
Kuri uyu munsi wa gatatu, Ubufaransa bwarungitse umukozi wabwo arongoye iperereza ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni nyuma yaho ku rubuga ngurukanabumenyi WikiLeaks bandikiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubize ibikorwa byigendereza ku baperezida batatu b'Abafaransa, harimo na perezida François Hollande asanzwe atwara icyo gihugu muri iki gihe. Stéphane Le Foll ni umuvugizi wa Leta y'Ubufaransa, yavuze ati tugiye kuraba ko iryo perereza ryarangiye, atako asaba ministre ba Leta y'Ubufaransa kwigengesera iyo bari ko baravugana ku matelefone ngendanwa. Ati igikorwa nk'icyo ntitwocihanganira kandi nticyumvikana ku bantu basanzwe ari abanywanyi. Mu kanama kihuta perezida François Hollande yaciye akoresha inyuma yaho iyo nkuru isohokeye, yagize ati ntitwokwihanganira ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'Ubufaransa canke ngo gibangamire inyungu zabwo. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Faransa yaciye ahamagarwa umushikiranganji bw'imigenderanire y'Ubufaransa n'andi makungu kugira ngo ico kibazo kivuganwe.
Ugwego rugenzura ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca Iran rwemeje itegeko risaba leta gukingira uburenganzira bw'ico gihugu bwo gukingira uburenganzira bwacu kubijanye n'ubuhinga bwa nuclear, mu gihe igihugu ca Iran n'ibihugu bitandatu bikomeye kurusha ibindi ku isi biriko vyegereza ikiringo ntarengwa ko co gushika ku masezerano atabibazo asigi inyuma kuri programme ya nuclear y'igihugu ca Iran. Ibinyamakuru, amaradiyo na televiziyo vya leta vyatangaje ku rwego rugenzura ibwirizwa shingiro uno munsi kwa gatatu rwemeje iryo tegeko riziririza kuja mu bibanza vya gisirikare no kuvugisha abahinga mu vy'ubumenyi. Itororokanizo ry'amakuru y'igihugu ca Iran Fars ryasubiyemo umuvugizi w'ugo rwego ne Jotola Ebrahimian avuga ku rwo rwego rwemeje iryo tegeko n'amajwi menshi cyane, rukaba rwasanze bitarenga ku mategeko ya Kiislam nibwirizwa shingiro cy'igihugu cya Iran.
Ash Carter nawe umunyabanga wa leta wo kwivuna abansi yahuye na bagenzi ba bya bihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byo kwivuna abansi hamwe OTAN. Bahuye kugira ngo bumvikane ku buryo buvugana n'Uburusiya ku kibazo cya Ukraine. Uburusiya bwagirizwa ko buri ko burafasha ikirobere kirwanya leta ya Ukraine, ibyo nabyo Uburusiya ukabihakana. Yavuze ati ibihugu dusangiye kwivunira umwansi hamwe ntibyifuza na gato ku umwansi w'Uburusiya atari ko bikeneye tuzokwivuna. Ivyo mbere byatumye acamenyesha ko bagiye gukwiragiza ibikoresho by'ingwano mu bihugu bimwe bimwe bya Buraya kugira ngo babe baragaba mu gihe Uburusiya canke yamigwi y'iterabwoba yoshaka gutera ibyo bihugu. Wa munyaturikiya nawe yagirizwa ko yakoresheje ubuhinga bukomeye mu kwiba amafaranga mu mabanki atandukanye yumvirijwe no munsi n'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Erkan Fındık Oğlu yagirizwa kuba yibye amafaranga kugira ngo afashe imigwi y'iterabwoba. Uyu mugabo muribuka yuko yafatiwe ku kibuga c'indege ca Frankfurt hano mu Budagi mu mwaka w'2013 akagirizwa yuko rero yoba yatwaye amafaranga ashika imiliyoni 55 z'amadolari y'Abanyamerika.
Radio Amerika i Washington DC, amakuru iyo mu karere duhere mu Rwanda, aha abantu bagera ku 500 bari mu ibarabara imbere ya ambasade y'Abongereza basaba leta y'Ubwongereza ko yofungura Lieutenant General Karenzi Karake yafatiwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Gushika ubu nta muntu n'umwe aratangaza ko ari we yateguye iyo myiyerekano. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Karake watu! Aya ni amajwi y'imbaga y'abantu biganjemo urubyiruko n'abagore bigaragambije kuri uyu wa gatatu imbere ambasade y'Abongereza mu Rwanda. Abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa byanditseho ko basaba leta y'Ubwongereza kurekura Karenzi Karake ko barambiwe agasuzuguro k'abazungu. Imbere ambasade y'Ubwongereza hatangiye ubutumwa bwasomwe n'umwe mu bari bitabiriye imyigaragambyo.
Nyakubahwa ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda, mwafashe umwe mu bayobozi b'igihugu bahagaritse genocide muri iki gihugu. Turagira ngo mumurekure kuva nk'ejo gihe mwamufashe, mumurekure. Mufate abo mufite, mucumbikiye inkozi z'ibibi, mucumbikiye aba genocideri.
Ambasaderi w'Ubwongereza waje kureba abigaragambyaga yabagejejeho ubutumwa bw'igihugu cye.
And I understand your frustration.
Okay.
Secondly, all I can say is what I've said before, which is that this was a legal decision, you understand?
Mu mvugo ihinnye yagize ati, ndumva akababaro kanyu. Icya kabiri, icyo navuga ni nk'icyo navuze mbere. Ni icyemezo cyashingiye ku mategeko bisabwe n'ubutegetsi bwa Espagne. Ubwongereza bukorana bya hafi n'u Rwanda, kandi turifuza gukomereza muri iyo nzira, kandi turacyemera iterambere rikomeye u Rwanda rwagezeho muri iyi myaka 20 ishize. Murakoze kuri ubwo butumwa mungejejeho kandi nabwumvise. Murakoze.
Thank you for your message and I've understood it. Thank you very much.
Ntibyari byoroshye kumenya uwateguye imyigaragambyo, ariko umuyobozi w'akarere ka Gasabo aho iyo myigaragambyo yabereye, Bwana Rwamurangwa Steven, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko higaragambije abanyarwanda bose babyifuza. Cyakora uyu muyobozi yavuze ko atari bo batanga uburenganzira bwo kwigaragambya ko butangwa na polisi y'igihugu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda amaze kubwira Ijwi ry'Amerika ko abigaragambya babanje kubisabira uburenganzira kandi ko babuhawe. Yavuze ko nta bantu bakora imyigaragambyo batabiherewe uburenganzira na polisi, ariko yirinze kugira uwavuga waba wasabye ubwo burenganzira. Bamwe mu bigaragambya babwiye Ijwi ry'Amerika impamvu bari mu muhanda.
Si leta dutuma, ni umutima wacu dutuma, kubera ko aho turi ni mu Rwanda tugomba re kureactinga kuko tudashaka kugasuzugura.
Nibidahinduka muraguma hano?
Nibidahinduka turaguma hano, nibitazahinduka tuzaguma i London. Kuko abenshi ni abanyagihugu baho, tuzahaguma kugeza igihe bamurekuriye. Kuko ako ni agasuzuguro, nipfunwe yuko yahagaritse genocide, nipfunwe yuko yashwaje turikwaze.
Imyigaragambyo nk'iyi yerwaga mu mpera z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Icyo gihe abantu banyuranye basimburanaga bigaragambya ku cyicaro cya radio BBC y'Abongereza ikoreramo, basaba ko iyo radio yafungwa kubera filime yari imaze iminsi isohotse ivuga ku Rwanda. Abanenga iyo filime bakemeza ko ipfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho leta ya Burundi yahaye amasaha 28 abanyeshuri bahungiye imbere ya ambasade ya Amerika i Bujumbura. Tabita Mukamusoni turi kumwe ku telefone. Wiriwe Tabita?
Miriwe neza Fidel.
Amakuru mashasha ku vyerekeye ico kibazo, abo banyeshuri bahungiye imbere ya ambasade ya Amerika i Bujumbura bahawe ayo amasaha 28 na leta ya Burundi kugira babe bahavuye, byifashe gute muri iki gihe?
Gushikubu Fidel, abanyeshuri baracari kuri ivyo imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bwa leta z'ubumwe za Amerika. Abanyeshuri rero bavuga yuko batarota bahava, kandi bakavuga yuko badafise nta mashora kuja, kuko ntibashobora kuja mu mihana iwabo, ntibashobora kuja no muri kaminuza. Leta z'ubumwe za Amerika gushika ubuserukizi bwa leta z'ubumwe za Amerika ntituraba kugira ngo bagire ico batubwiye, mugabo niho twari twakuye ayo makuru. Ariko Fidel, nkuko iyi nkuru twari twayigarutse ko cyane, ariko hari iyindi nkuru nshasha y'igisasu cari catezwe ku ibarabara rya Bujumbura agenda, igisasu ngo kiri mu bwoko bwa grenade nkuko mu gisirikare babitumenyesheje. Iryo barabara rero ryari rimaze nk'isaha ritariko rirarengana ku isaha 11:30. Iryo barabara rya Bujumbura agenda nta muduga, nta bantu barengana, abantu bose bakaba bari bafite ubwoba ko ari igisasu cyo mu bwoko bwa bombe gishobora ngo guturikira mbere no ku birometero ngo uri kure kikaguturitsa, naho yo bari nk'imodoka igiciye iruhande. Mugabo mu gisirikare bagiye kutumenyesha yuko icyo gisasu bahavuye bagitegura ngo hakoreshejwe ubuhinga bwa gisirikare, nk'uko umuvugizi wa gisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza ahejeje kuduha ubwo butumwa.
Muravuze ko ari hagati ya Bujumbura na Muramvya?
No ni barabara ya Bujumbura agenda no
agenda
ni barabara riri ni hagati na hagati na hantu bita kuri station yo gutanyerera ni hagati na hagati ya Musaga n'umujyi w'igisagara cha Bujumbura kuvuga muri ville na hantu rero hasanzwe haca imiduga igenda ku Musaga ijyo barajya Musaga rero n'ijyo rigenda no mwigenda reka bandanya muri za bururi za mugamba n'ahandi
tabita uko numva nuko ngira ngo ico ari nkigite ari nk'igitero c'iterabwoba
ego ni nk'igitero c'iterabwoba n'ukuvuga ngo umuntu yagiteze urumva ko uteze ico gisasu ntumenya ngo mbega kiraza guhita nande ariko urumva ko harimo ikintu c'iterabwoba ntawuzi rero uwagiteze mugabo mu gisirikare babimenye hakiri kare bacabarashobora kugitegura mugabo Alphonse no kumenyesha yuko abantu bari bafite ubwoba bwinshi bamaze umwanya batari ko baraca kuri iryo barabara bamaze kwateguza baca kuri indi barabara ryo hepfo abantu baba muri ayo makaritsiye abantu bashaka kurengana kuko ari amasaha yari akiri kare ya kare y'abantu bari ko barava ku kazi baca baca kubarabara ryo hepfo ibarabara rya Rumonge canke bagaca ku yandi mabarabara hari n'abashobora gusubira inyuma Colonel Gaspar Batuza rero akavuga ati reka dutangaze ibyo bintu kugira ngo abantu batekane bumve ko ico kintu cakuye mu ibarabara ko byari biteye ubwoba cyane kumva ko mu Burundi hageze ku rwego Burundi bugeze ku rwego guko batega ibisasu mu ibarabara mwe n'ivyo atamuntu uzi ngo giteye ari ku gitegura haca wese kikamufata
ariko none ko bavuganye n'umuvugizi wa gisirikare akabari nawe nyina n'umusirikare ico gisasu bavuga yuko coba cavuye mu gisirikare canke coba ari gisasu abantu babatunze mu nzi wabo
umuvugizi wa gisirikare yatungiye ubutumwa ariko mu butumwa yatungikiye yanditse yuko ari igisasu cyo mu bwoko bwa grenade ni mu gihe abantu bari bibaza ko ari igisasu cyo mu bwoko bwa bombe hanyuma ico gisasu categuwe mugabo gushika ubukumenya ngo mbega ico gisasu categuwe nande mugabo n'ibintu byumvikana yuko categuwe n'umuntu atari mu gisirikare kuko nibaza ko mu gisirikare nta nyungu baba bafite zo kugitega nibaza ko uwagiteguye wese novuga ko ari inkozi y'ikibi nk'uko mu gisirikare babivuga
murakoze yari mugenzi wacu atabita Mukamusoni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu gihe hari hashize iminsi impunzi z'abarundi zidahunga cyane ubu amatora yegereje bongeye guhunga ku bwinshi abahungiye muri sekitori ya Kamabuye mu Rwanda kuri uyu wa gatatu babaye inshuro zibiri umuntu aravye abari baraye bahunze bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi bagaca mu Kirundo abo barundi babwijwe rya Amerika ko batewe ubwoba n'amatora naho bimeze gutyo abasanzwe bagenderana n'abanyarwanda bo birabandanya Eric bagira ubusa yakurikiranye ugo ruja n'uruza rw'abahunga n'abikorera utwabo mu ntara ya Kirundo
mu minsi ishize byasaga naho abarundi batari bagihunga igihe riri mu Rwanda amatora ateganijwe mu minsi za mu gihugu cy'u Burundi niyafashwe nka nyirabayazana ku bari guhunga kuri ubu ibigaragazwa na ministeri yita ku mpunzi byerekana ko imibare y'abahunga yongiye kuzamuka ijwi rya Amerika yerekeza ku rugabano rw'u Rwanda n'u Burundi ku ntara ya Kirundo yakunze kubisikana n'abarundi bikoreye utumatera n'utundi dupfurumba mu masaha ya saa yine za mu gitondo ku munzenze mu murenge wa Kamabuye baranyuranamo abahunga n'abagenderana n'u Rwanda kwasobanuje kibateye guhambira bava mu byabo
bagoma tubarira ngo bazotumesha kandi ibindi bya kabe na byagacavuga yuko ngo umuntu w'amatora ngo bazotora inkoho zivuga n'amagerenade nawe uri mu Burundi ucugira ubwoba
batubwira yuko umuntu w'amatora ngo hazoba intambara imwe itaraboneka mu Burundi nawe kumva ibihoha n'ibintu bagiye baracamwe abakera badukurira ugacahumva nawe kwe atari heza nuje nta amashuri nari meje gukora ibibazo ndiyumvira ati kwe jama sinorindira ko hadu programmit je ndahisemo kugenda nuje umuntu ndihiti n'udufaranga twampereye nabunze ikintu noge abaragi ibigugu byose biriko biratse naye mwumva twe tuzobaho gute nk'ihugu cacu cy'u Burundi
nkaho mbaje mu Kirundo ntangorane zihari cyo umujyango wanjye wari mu gitebe naho kwejo ndukuri ntangorane zihari ikintu niko ndahunga nuko bavuga ko guherejo cyangwa hijya yejo amatora atazoba hatabaye intambara
abahunga ni ingeri zose kugeza kubatumva abatabona batavuga nabandi
muraho nabona baragi ntibumva ntibobeka amasinyi
none se umuntu utumva utavuga nabahitamo guhunga
abandi bagenzi be barabimubwira agaca byumva
abadafite ubugenda abakorera amafaranga ku magare barabafasha kwambuka
ndababona mufasha umukecuru wowe urasunika igare uyu mugenzi w'umukecuru nawe amufashe ku igare kubera iki mugiye he
gyewe bana ndimwe ndabunguruza kugira ngo bampe amafaranga barimo barahunga
mugiye mukecuru
gyewe ngiye mu Rwanda
ugiye mu Rwanda gukora iki
gyewe ndahunze
ndabona n'umusaza ari ku igare muze hano ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi ku munzenze ndakubona ku igare baragusunitse kubera iki
genda kubesha ubu ndi munda giye abandi bari ngaho ubwana bwanje bwose bwaragiye nsigaye ndumwe n'ico gikecuru canje nico cahora kimpamaze nuko yo ningingo niruka nka rero meze nk'icyana kinyoni nica tumva nyoni zitararinde nasho kikasama ngo nyinirade ngwimwe ndimo ndagiye abana banje bari bahungiye nendi bahu
none umuntu ushaje ugiye mu nkambi urabyemeye bimeze bite
ugiye mu nkambi nyene nkambi cyahori aho bandi bari nuko ningingo ninabona nshitseho njameho ninashaka ndagwa habandi bana banje bari nanje baze bampambeho
bamwe barahunga kubera ubwoba batewe n'amatora abandi muri site ya marembo ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo ntibabura kuririmba basubiramo amagambo bavuga ko bayakesha imbwirwa ruhame y'umukuru w'igihugu cyabo bwana Petero Nkurunziza uyu mwana wo mu kigero cy'imyaka 8 yayaririmbaga abandi bafashe inzira bahunga
bakinda bagaramye amatora zo bameza cyane
aya magambo ari mu Kirundi tukiri ku mupaka w'ibihugu byombi twayasobanuje ku murundi waruvuye mu Rwanda guca inshuro nawaragenekereza
ntabwo yari indirimbo nanje sindabyumva neza gusa nkuko ubigenza kose ugaca hirya ugaca hino kugira ngo amatora ntazobe byumvikane ko bari kakubwira tukuzobikora kose amatora zoba nuko ndabyumva gusa kwari kugira ngo ibyo utekereza byose nambari je ndabitekereza ndabigutekereza ko ibyo ndabyikure muko bigenda kose amatora zoba
ubu buhunzi kuri benshi baturuka mu ntara ya Kirundo bukomeje guteza urujijo rukomeye bamwe ngo nta mutekano abandi ngo guhunga ni ku mutima w'umuntu ku giti cye uyu musaza arahurira ibishyimbo by'abanyarwanda mu nzira mukaza agomba guhemberwa kandi ari butahe Burundi
ibishyimbo n'ibyawe bimeze bite
oya naje gucingera
kuki uri guhura ibishyimbo bagenzi bavuga ko badafite umutekano bari guhunga tubwira uburyo uri butahe
aho ngaho bavuga ko badafite umutekano sino bimenya bavuga yuko ngo araho tunimbonera kuregeze batoteza
wowe urabibona
ntabyo mbona aho mperereka bisaye washe dusumye nkuko dusumye tukagira tukaduteka turajyama nta muntu utora ku mugono nta n'uwo kandi natwe twebwe nyine ntawe tora ku mugono wajya tukajyama bugacya tukabona abantu baragenda bamwe turazana
icy'ingenzi cya mbere na mbere tubakorera iyo ageze hano turamubaza ese urimo urajya he tugenda hunze noneho tukamwakira tukamureba niba ari umuziga afite tukamusaka tukareba ibyo afite byose mamusaka mike tuba turebamo intwaro aho mwatangiriye hari zo mwari mwabona
aho twatangiriye nta ntwaro twari bwabona
uretse intwaro ikindi musaka ni cyane
intwaro n'amashashi ese n'ufite icyuma tukaba tuvuga yuko tutemere kujya mu nkambi kuko tutagomba kugisiganga kuko twabaga ati mu nkambi babaha ibyo mugomba gukoresha
ibyo ni bimwe mu by'ibanze bikorerwa impunzi z'abarundi zicyambuka zigeze ku butaka bw'u Rwanda mu murenge wa Kamabuye twabwiwe na bwana Frodoire Ndayisenga ushinzwe kwandika abasohoka n'abinjira ku munzenze imibare ya minisiteri yita ku mpunzi igaragaza ko kuri uyu wa kabiri hahunze abarundi basaga 650 abasohoreye Kamabuye twasuye ni 179 ibyo kuri uyu wa gatatu byikubye kurenza kabiri 392 bari bamaze kwinjira kugeza saa 9 kandi bari bagihunga mu Rwanda kandi 90% by'impunzi z'abarundi basohoreye mu miji nibo bamaze kwibaruza mu gihe abandi bari hejuru y'5000 bamenyesheje HCR ko bazibaruza bose hamwe mu Rwanda barakabaka 39% by'impunzi z'abarundi biteganijwe ku Rwanda rutazakira basaga 50% abahunga bariyongera ariko tutibagiwe n'abavuga ko batazigera bahunga kuko mu magambo yabo mu ntara ya Kirundo ntacyo bahunga kigaragara ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika Ikirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
urakoze Eric kuri iyo nkuru udushikirije ariko reka tugume mu Kirundo aho mu gihe mu Burundi amatora abashinga amateka n'abaje nama b'amakomine yimirije kuba mu ndwi iza mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahaye mikoro abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baravuga ukugene bari ko baritegurira ayo matora
ego mutama aha mu Kirundo ku munsi wa mbere turimirije amatora mbega mwebwe muyiteguriye gute
basha twebwe tuyiteguriye neza cyane nta ngorane na zimwe zizotuma tutaja mu matora turindiriye ku munsi ushika gusa kugira ngo tuje kwitabira ayo matora
amatora ageze mu gihe hari havugwa ibintu by'amagrenade ngaha mu Kirundo mbega aho muzaba muri mwebwe murize ko umutekano uzokwiye kugira mutore neza
ibyo tuzobimenya abategetsi kuko ndazi yuko bazohava babikora bakaturungikira abajejwe umutekano kugira baducungere neza turimo turatora nibaza ko nabo batera amagrenade nkumbure leta izobikora kugira ngo ibyo by'amagerenade bive mu nzira.
Nyoko nawe amatoro yiteguriye gute?
Tuyiteguye nyene tuzotora nyene kuko twamadutora kwa mubyeyi.
Nega nyoko haravuga yuko hari umutekano muke?
Oye, ko hari umutekano muke kwa mubyeyi we naho bariko baragira mugabo umuntu azorindira muhira.
Nagira zorindira ku ikarata y'amatoro.
Ego tuzo tuzorindira ko nyene. Niyo tuzorindira ko nyene ntituzohunga ntaho tuzoba tujya. Turahumuye ntaho twoba tukijya. Tuzoba tuzorindira ngaha muhira. Tuzorindira muhira.
Ego. Ego genzo gena gutora kabisa. Nakatike gutora ndagafisa gewe. Kandi abona ko tangora neziri ku mutumba w'iwacu. Yemba muri nyange kanyinyi. Genzo tura neza nkoko bitekekewe kabisa. Je mvuga ati uko banyigishije niko nzotora. Yego.
Tubaze reka tubaze abakenyezi nabo mufase. Mwe mwiteguye gute amatora kuri uwa mbere?
Nayo tubona neza kubera tubona ari umugambo umwe yogenda neza gute kandi abandi barimo bariruka.
Mwe muvuga mubona agahaze aragake.
Agahaze nuko tubona abantu amagire ntandara araravuga n'amasase. Naho twabyumvira Bujumbura nini wacu byadushikiri. Kai bakaba bavuga ko ku munsi w'amatora ariho bizoba bikaza abantu barimo barahunga ku bwinshi.
Ibyo bivugwa nabande?
Bivugwa n'abanyagihugu. Umuntu agoma byumva birimo biravugwa mu ibaraba konye. Kandi umuntu abiraba amatora ukuntu yoba. Ntawe ubona amatora ukuntu azoba uko amatora abantu abanywanyi b'imigambwe barimo barahunga abiyamamaza. Abandi barimo baravuga ati ntibuca buca tugenda. Ne abo bazitoza bazotogwa nabande kandi barimo baragenda. Nicyo mbona nayo gutora uzoba hari abonye buke neza zinjira mu nzu y'itora tora uko abibona.
Amatora jenda yiteguriye neza uko bazozivuza niko tuzozitamba. Kubera twebwe sa twifuza ko yogenda neza.
Yego tuzotorera.
Je nzotorera kuri Ben.
Wewe uvuga uti umutekano urakwiye naho hari abahunga je nta kibazo wanje.
Umutekano ntukwiye kandi amagere nada aguma avuga mu ijoro abantu bakomereka bumva ko bavuga ngo umutekano ukwiye gute turuma tubona n'abantu bahunga tubabona n'amaso nyine bagenda bahunga ari benshi. Ntitwizeye ko azogenda neza kuko tuzogenda kose tuzobyakira uko nyine. Gusa dusaba ko byogenda neza twebwe bakaducungira umutekano wacu kugira ntiduhohote ngo tuzire ubusa.
Aya matora ni meza tuzoguma Imana izo dushikiriza niho tuzoca kandi tukigumya.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu gihe Burundi bwiteguriye amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine, twavuganye na Honorable Moise Bucumi ari mu nama nshingamateka yo ku rwego rwa Afrika i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, akaba yigeze kuba umushikiranganji ajejwe ubutare n'agataka mu Burundi n'umutegetsi akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ku bugena abona ibintu biriko bibera mu Burundi. Avuga ku vyerekeye kudeta yageragejwe mu Burundi no ku kibazo c'imbonerakure.
Icyo wanditse cyo nuko uri kurabikurikirana uri kurabibona yumvira ingenzi za kudeta zagenze n'ibindi bigaragara kuko ugiye kuraba byumvikana ingene abantu bitwa ngo bari ku rutonde rw'abagize iyo kudeta usanga harimwo bamwe bahejeje baca baromba ibiki abandi nabo basanga baridegenza hari abandi nabo bafunzwe. Ibyerekana rero yuko hariho umugwi w'abantu barondeje kugira ngo babagirire nabi baba baciye babarungika ko abo nyene bamerewe neza mugabo bari muri uwo mugwi bagaca bagenda bagakorana hanyuma bikaba nk'ibintu ubona kumenyere mu ntanda kugira ngo babigire abantu bafunga cyangwa bibi. Rero uko niko nabikurikiranye ubundi uwo ari we wese arashobora kubyumvira kuko ibintu bigaragara kandi biboneka. Ibi nabyo bijyanye n'imbonerakure byo tugomba kuba ari imbonerakure byose mugabo ni ibintu ubu banje nsa nuko nariyumviye nabikurikiraniye kuko nuko nari nabivuze igihe nyine cyo babiri umukuru w'igihugu yavuma ko agira ko ndamushyigikira hanyuma akambwira yuko nogenda kuraba General Adolphe kugira ngo abimfigurire neza. Ntangiye gushyikiriza amakenga yuko jyewe mbona ko amateka atajya akurikije, kandi ko amakungu, amashyirahamwe, abarundi bonyine ubwabo ariko barabona ko icyo kintu cyane cyo kidakwiriye. Rero ndariye ati ngo tuzogirondera agenda afite nkeya, kandi umukuru w'igihugu nzamubwira turondere izindi kugira ngo imbonerakure nyinshi azagaruka bwishyurwa bw'ingogo, hanyuma ubutegetsi tubusubire ko ku ngufu. Ibyo rero ni uko jyewe nabyibwiye, kandi ntakubeshya kuri make ko ntabasumva kwishyikira kwa minisitiri w'umukuru w'igihugu cyangwa kwa Adolphe Zizou barabizi. Ni uko rero ibyo nabivuze kandi ndabyemanga.
Ikiganiro cyose na Honorable Moise Bucumi mushobora kugikurikirana ku kibanza cyacu cya internet kuri adresse www.radioyacu.voa.com.
Bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Ijwi ry'Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice, twongeye amakuru isaa 12, isaa moya n'isaa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi ry'Amerika ribagezaho amakuru isaa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi ry'Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Ibiganiro twagateguye kuri isaha bigiye kurangira, yamara tubibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo muri iyi saha.
Tubibutse incamake tubabwira yuko kuri uyu munsi wa gatatu Ubufaransa bwarungitse umukozi wabwo arongoye iperereza Washington, aho ngo yaragiye kuraba neza yuko iperereza ryagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba perezida batatu b'Abafaransa ryoba ryarahagaze burundu. Iyindi nkuru twabashikanye ko nuko Ash Carter wo n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kwivuna abansi yahuye n'abagenzi ba bya bihugu bigize ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byo kwivuna umwasi hamwe OTAN, kugira ngo bavugane ingene bokora ibiganiro bizobahuza n'igihugu c'Uburusiya.
Urwego rugenzura ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca Iran rwemeje itegeko risaba Leta gukingira uburenganzira bw'igihugu ca Iran bwo gukingira uburenganzira bwacu kubijanye n'ubuhinga bwa nuclear mu gihugu ca Iran n'ibihugu bitandatu bikomeye kurusha ibindi byo ku isi, biriko vyegereza ikiringo ntarengwa ko cugushika ku masezerano atakibaza asiga inyuma kuri programme ya nuclear y'igihugu ca Iran. Ibinyamakuru, amaradio na televiziyo vya Leta vyatangaje ku rwego rugenzura ibwirizwa nshingiro uno munsi wa gatatu wemeje iryo tegeko riziririza kuja mu bibanza vya gisirikare no kuvugisha abahinga mu vy'ubumenyi.
Iyindi nkuru twababwiye ni ya wa munyaturikiya ya nyonora amafaranga ashika imiliyoni 55 mabanga atandukanye yo ku isi kugira ngo afashe imigwi y'iterabwoba.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya. Ibiganiro byo muri umwanya rero bigarukiye ngaha, mwari kumwe kuri mikro nanje Fidene Yongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Tubifurije umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.